Abanyororo bazori kugwa kwitegeko ry'umukuru w'igihugu yamara tariki kigongwe nabarangije ibihano byabo abafunzwe atamadosye bagifise abarekuwe ariko ntibasohoka amabohero n'abandi mu ntango z'igendwi umukuru w'igihugu yatangaje ko ivyo byogabanya ubwinshi bw'abanyororo ndetse bigaha isura nziza ubutungane. Umushikirizamanza Kizigenza umukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi yatangurije igikorwa co gufungura abafungiye ubusa mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura. Naho atabitegira ivy'abazore kugwa bose yavuze yamenyesheje ko ari igikorwa kizobandaniriza mu yandi mabohero. Amwe mu mashirahamwe yigenga aratabariza n'abafungiwe imvo za politike habe n'abaharaniye agateka kazi na muntu. Ishirahamwe Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH mu mfunyafunyo y'igifaransa rivugira abaharanira agateka kazi na muntu babangamiwe Rido Mortoke cyane cyane ku bayoboke b'umugambwe utaremeregwa n'amategeko Mouvement pour la paix et le développement pour tous Force Giraffe pour la libération du Burundi mu gifaransa. Abanywanyi babo barenga 20 barafungiwe mu ntara zitandukanye nka Makamba, Rutana, Bururi, Kirundo, Muyinga, Cibitoke na Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika Germain Rukuki atwara iryo shirahamwe yemeza ko baborejwe igufa akabasabira kurekugwa kuko bamwe muri bo barengeje amezi 2 mu gashoka komisariya y'igipolisi. Uwo nawe nyene aheruka kurekugwa inyuma y'imyaka 4 afunzwe avuga ko yibuka akabonge k'abafungiwe ubusa.
Benshi muri bo baraborejwe igufa ni mfungwa za politike bahagaritswe barapfungwa bitisunze amategeko bazira kubera bariko bashinga umugambwe mushasha. Ababahagaritse baba barabahohoteye barondera kubemeza ko ari abagwanyi kandi atacembezo na kimwe babafatanye. Turasaba ko borekugwa. Mu bisanzwe ntibibereye yuko umuntu apfungwa atakira amwagira.
Bagenzi we bakorera mu gihugu mu mashami yigenga nabo nyene baremeza ko gufunga umuntu atamvu zikomeye zihari biri mu bituma agateka kazi na muntu gahungabanirizwa ubusa. Gerard Hakizimana atwara Foricone F yabwiye Ijwi ry'Amerika ku butungane bwo bandanya igikorwa co kurekura abo bafungiwe ubusa.
Hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze hakaba n'abandi barenganywa hakaba n'abandi bafungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira. Abatwari bo hasi baribaza ko bafise uburenganzira bwo gufunga mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose. Aha tuvuna akagohe inzego zibijejwe ko zoza zirakurikirana kugira ntihagire abantu bafungirwa ubusa abatacu bagirizwa ntihagume mu ibohero.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gukarira abacamanza n'abategetsi bafungira abantu ubusa n'abagibiturire. Evariste Ndayishimiye mu birori byo kwibuka imyaka 2 heze uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yitabye Imana yavuze ko atacitwaza ukihari cyo gufungira abantu ubusa.
Uzokumva umuntu avuga ngo je uranze bahano gufunga umuntu afungwa n'itegeko. Amategeko ntiyatwara igihugu nicyo cyo bavuga bati nta n'umwe arengera amategeko. Mu minsi heze hari ijambo ryari ryiganje bakunda kuvuga ngo bihangange ngo bihangane ngo bipfuye hejuru mugabo iryo jambo rikoreragabanuka mu mvugo y'abantu. Abantu kuvuga yuko batangwe kubona ko ikiri hejuru ari itegeko atakiri umuntu. Nawe woba ufise ikibanza cy'uburongozi gikomeye urumva yuko utoca wita ko uri igihangange uvuga uti amategeko yose nahagarara.
Ibiharuro bitangwa n'ubugenduzi bw'amabohero ari mu gihugu byerekana ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo ku bice birenga 300%. Harimwo abafunzwe barenga 1,300 kandi yategerezwa kwakira abatarenga 4,200. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.